Iyi ni radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Shuti muduteza amatwi mwabonye butandukana. Ni Thomas Kamirindi ubasuhuza mbahaye ikaze kuri radio yanyu. Tudatinze amakuru yo hirya no hino ku isi twayateguriwe kandi turayagezwaho na Diane Nininahazwe.
Reka tuyahere ku mugabane wa Afrika muri Mali, aho leta y'ico gihugu yavuye mu masezerano yo kwivuna umwasi yari ifitaniye n'Ubufaransa na bimwe mu bihugu vya Buraya. Mu itangazo Colonel Abdoulaye Maiga avugira leta yasomye ku mugoroba w'ejo kuwa mbere kuri televiziyo y'igihugu, yagirije Ubufaransa kubangamira cane ubwigenge bwa Mali nk'igihugu. Muri iryo tangazo Colonel Maiga yagirije Ubufaransa ko bwahagaritse bimwe mu bikorwa vya gisirikare bwakorana na Mali butabanje kugisha inama ico gihugu. Ibindi vyagirije birimo indege z'igisirikare cy'Ufaransa Mali ivuga ko zaciye mu kirere cyayo binyuranye n'amategeko. Muribuka ko hari haheze kandi indwi zibiri Mali yagirije Ufaransa gusuma urusake ku butaka bwayo. Amasezerano yo gufashanya mu vya gisirikare Mali ivuyemo yari yasinywe hagati y'Ufaransa na Mali mu kwezi kw'indwi ko mu 2014. Ubutegetsi bwa Mali bugwiriyemo abasirikare babufashe biciye muri coup d'etat bakoze mu 2020, bukavuga ko ino ngingo izotangura gushirwa mu ngiro inyuma y'amezi atandatu bwamaze kwimenyesha Ufaransa gushika ino saha. Ariko Ufaransa ntaco buravuga kuri no dossier. Ubushikiranganji bujeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu nabwo butangaza ko bikigoranye guhungisha abasivile bari mu gisagara ca Mariupol kiri mu minwe y'Uburusiya. Kuva ingabo z'Uburusiya zigaruriye igisagara ca Mariupol, abasivile amajana n'amajana kumwe n'ingabo za Ukraine zigera ku 2000 baheze mu ihinguriro ryitwa Azovstal rikora ivyuma. Ukraine yavuze ko guhungisha abari muri ico kibanza vyaburijwemo n'amabombe Uburusiya butera mu nzira bucamwo bahunga. Leta ya Ukraine ikaba yemeza ko atamusirikare n'umwe wayo irabasha kuvana muri urwo ruganda. Gusa ejo kuwa mbere havuye abasivile barenga 125, muri abo 69 bahisemo kujanwa mu burere buri mu minwe y'ingabo za Ukraine, 57 nabo bahitamo kuja ahagenzurwa n'Uburusiya. Mu butumwa bwa video, President Volodymyr Zelensky yavuze ko hambavu y'abo basivile bahungishijwe kuwa mungu abarenga 100 bo muri ico gisagara bari barahungishijwe mu kindi gisagara citwa Zaporizhia. Ico gisagara kikaba kiri ku birometero 200 uvuye Mariupol. Umushikiranganji ajeje imigenderanire ya Ukraine n'ayandi makungu nawe mu kiganiro n'amenyesha makuru yemeje ko guhungisha abanyagihugu bibandanya, ariko yirinda gutanga makuru arenza aha. Avuga ko azo yatangaza igikorwa barimo cyo guhungisha abanyagihugu giheze. Tukivuga ku vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya, Kongre ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku ruhande rw'abademokrate n'abarepublikane barashigikiye cyane imfashanyo igira ku mamiliyari 33 z'amadolari President Joe Biden asabira Ukraine. Ayo mafaranga akaramuka yemejwe hazobaje yongera ku zindi miliyari 13 n'amamiliyoni 600 Amerika yahaye Ukraine mu ntango z'uno mwaka nk'imfashanyo mu by'ubutunzi, ubutabazi hamwe na gisirikare. Mu rugendo umukuru n'amashinga mateka ya Amerika Madame Nancy Pelosi yahoramwo muri Ukraine yavuze ko Kongre ya Amerika iriko irihutisha ibikorwa vyo kwemeza iyo mfashanyo. Agira ati n'amafaranga menshi Kongre yishimiye gutanga muri Ukraine. Naho Kongre ya Amerika ishigikiye imfashanyo Joe Biden asabira Ukraine, hari amara bamwe mu bademokrate n'abarepublikane bashikiriza makenga y'ububasha President Biden ahabwa n'amategeko bushobora kumutuma Amerika ija mu vy'intambara ya Ukraine n'Uburusiya. Aha ariko Biden akatari gake yavuze ko Amerika itazokwigera irungika ku rubuga abasirikare bayo gushigikira Ukraine mu rugamba irimwo n'Uburusiya. Dusubire gato ku mugabane wa Afrika, baranira gateka kazi na muntu n'ubwisanzure bwo gushikiriza ivyumviro muri Malawi basaba irekurwa ry'umuforoma apfunzwe azira ubutumwa yacije ku rubuga rwa WhatsApp. Polisi ya Malawi ivuga ko umuforoma Chidawawa Mainje yatutse President Lazarus Chakwera mu butumwa yacije kuri WhatsApp. Uyo Mainje yanebaguye imikorere ya President Lazarus Chakwera avuga ko ataco ariko arakora ngo ahindure ubuzima bw'abamutoye. Umuforoma Chidawawa Mainje w'imyaka 39 yagirizwa ivyaha vy'ihohotera rice ku mbuga ngurukana bumenyi. Akaramuka yagiwe n'ivyaha ashobora gukatirwa imyaka igera kuri 5 iherekejwe n'ihadawu y'amadolari ya Amerika agera ku 2,500 abaharanira gateka kazi na muntu bateye ivyatsi ipfungwa giwe bavuga ko ariko azira ubusa kandi ko ipfungwa giwe rihonyanga amategeko y'ubwisanzure bwo gushikiriza ivyumviro. Polisi ya Malawi isigura ko yamuhagaritse yisunze ibwirizwa ryashizweho mu 2016 riziririza gutuka kanaka biciye ku mbuga ngurukana bumenyi. Mu ndwi iheze polisi yo ku murwa mukuru wa Malawi Lilongwe yari yataye muri yompi uwundi mugabo w'imyaka 51 imwagiriza ko yatutse umushikiranganji w'akazi abicije kuri WhatsApp. Urunani ruhurikiyemo amashirahamwe aharanira gateka kazi na muntu muri Malawi rwemeza ko mu myaka ibiri President Lazarus Chakwera amaze ku butegetsi abarenga 15 bamaze gutabwa muri yompi bazira kwerekana ibitabashimishije ku ntwaro yiwe, bikaba byiteze ko umuforoma Mayinje yitaba ubutungane ejo kwa gatatu. Abaharanira gateka kazi na muntu bagasaba bashimitse ko amategeko agena ivyaha bikoregwa ku mbuga ngurukana bumenyi muri Malawi asubirwamo. Amakungu kuri uno wa kabiri arahimbaza umunsi mpuzamakungu hari ubwigenge bwo kumenyesha amakuru hishami rya ONU ryitaho ivyubumenyi n'akaranga UNESCO mu mpfunyapfunyo rifata mu mugongo ibijanye n'uyu munsi rikemeza ko abamenyesha amakuru 55 ari bo bishwe bazira umwuga wabo mu mwaka uheze 2021. Ishamwe gishinze gukingira abamenyeshamakuru rikavuga ko amenyeshamakuru rizi bamaze kurwa kuruga mu ntambara muri Ukraine ari n'imiburiburi indwi. Reporters sans frontières ishamwe ry'amenyeshamakuru batagira imbibe naryo rikavuga ko amatohoza ryakozerekana ko hari amenyeshamakuru bahohotewe kubera imyambaro y'abaranga bariko bakora amakuru mu ntambara ya Ukraine.
Diane Ninina hazwe urakoze kutugezaho ayo makuru yo hirya no hino ku isi. Tuti zacu mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mudukurikire no ku rubuga rwacu rwa internet wa@akadomo radio yacu voa@akadomo.com no kuri YouTube, Instagram na Facebook VOA radio yacu. Naho ku maradio yanyu mu Rwanda turavugira kuri FM 104 n'ibice bitatu, mu Burundi turi ku mirongo migufi metero 25, 31 na 41. Uyu munsi kuwa kabiri abatuye isi barizihiza umunsi mpuzamahanga wo kuzirikana ubwisanzure bw'itangazamakuru. Ejo kuwa mbere Abarundi kandi bahimbaje umunsi mpuzamahanga w'umurimo, abakozi ba leta bavuga ko umushahara bahabwa utagihagije. Ejo kuwa mbere nanone abayisilamu bo mu Rwanda noneho bifatanyije n'abisi yose ku munsi mukuru wa Eid al-Fitr bishimiye ko bongeye gusengera hamwe nyuma y'imyaka ibiri. Amakuru arambuye ni mu kanya gato cyane, ntimugiye kure, muri kumwe na Thomas Kamirindi. Amakuru y'ibiyaga bigari rero tuyahere mu Burundi. Umushahara ntugishobora kubeshaho abakozi uko bikwiye, cyane cyane abakozi ba leta. Bagaragaje izi mpungenge ejo kuwa mbere ku munsi mpuzamahanga w'umurimo. Ni inkuru ijwi rya Amerika yabateguriye yifashishije abakunzi bayo mu Burundi. Turayisomerwa na Thierry Yves Ndayishimiye uri Kigali mu Rwanda.
Bamwe mu bayaze n'abakunzi b'ijwi rya Amerika banitabye ibirori byabereye mu gisagara c'ubutunzi Bujumbura bavuga ko ubuzima bwabaye ndase kubera ubukene buri mu gihugu. Bakavuga ko umushahara baronka ku kwezi usigaye ari ntica ntikize. Bafise ico basaba leta y'u Burundi.
Murabona ibintu biduga ku munsi mu masoko, reka nta kintu na kimwe mu bintu byose byankenerwa biduga ku munsi ku munsi. Mu gihe uri umushahara w'umukozi wagumye ari wa wundi. Naho rero abantu tuma tugira amakenga tuvuga tuti mbega bizohaba bigenda gutuza muzogenda gute. Turasaba yuko ubutegetsi bwo gerageza bugaraba imyitwarire abakozi bafise hanyuma bagaheza bakabateza imbere.
Muri ino minsi ubuzima busigaye buzimvye, ibintu byaraduze ariko agashahara ntikahindutse. Nico gituma kugira twebwe abakozi tubandanye dukora dufise ingoga. Bisaba yuko leta yoraba ko agashahara nako ko kwisununura, kuko usanga mu byankenerwa bya minsi yose tutakibishobora cyane.
Eka na bamwe mu banyepolitike bari mu migambwe itavuga rumwe na leta, imvugo ni nk'iyabo bitabye ibirori byo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahari w'abakozi n'akazi. Umushingamateka Agato Gwasa arongoye umugambwe SNL ari muri abo. Uwo munyepolitike aniyamiriza inge na kazi gatangwa mu Burundi.
Umugambwe SNL twashikirije itangazo twerekana ibihe bigeze aho tunebagura inyifato y'intwaro mu byo gutanga kazi tubona yuko ishira imbere umugambwe ikomokamo abandi barundi ukamenga nta kibanza bafise mu buzima bw'igihugu kandi tuzi yuko twese dutanga amakori tugatanga n'imbugu zitandukanye kugira ngo ikigega cya leta gishobore kuronka amafaranga kikoresha si impuguza na gatoye wabishaka nagenda arabe mu buzi bwose bwa leta ahere hari hasi muri commune uza gusanga abakozi bose bo muri commune bakomoka mu gambwe SNDD-FDD ingingo z'ukugena abantu mu buzi butandukanye mu gihugu umukuru w'igihugu yikora arashira ku gikumu baragenda barabe nibatasanga ari 99 n'ibice 99 kwijana by'abasNDD-FDD batoheza baduhe inyuze ko twangushe
kuri iyo myidogo umukuru w'igihugu cy'u Burundi arahumuriza na cane cane abakozi ba leta mu ijambo rijanye n'umunsi mpuzamakungu wahari w'abakozi n'akazi president Evariste Ndayishimiye amenyesha ko mu kwezi kw'indwi uno mwaka turimwo ikibazo c'imishahara kizotangura kuva mu nzira
muri uyu mwaka w'2021 ushyire mwaka w'2022 mu byo leta y'u Burundi yaranguye yaremeje politike y'imishahara ikuraho ubusumbasumbane mu mishahara ya kozi ba leta mu kiringo cy'imyaka 10 kandi ingingo mperekeza zigiye kujaho imbere y'ukwezi kw'indwi 2022 kugira imvugo ijane n'ingiro iki kiringo cy'imyaka 10 ndazi ko abakozi b'igihugu bakivuga ko byishye ariko nabo babonye ayo mahera bijanye n'uwo mugambi barabona ko ari menshi ku buryo naho twokwaka ingurane ngo tubikore ubunyene byoteri imvune ikomeye ubutunzi bw'igihugu ngira ngo abanonoso ibijanye na politike y'ingene ifaranga ritagaciro mu gihugu barabiza
umunsi mpuzamakungu wahari w'abakozi n'akazi mu Burundi wahimbajwe kuri uyu wa mbere igenekerezo rya kabiri ukwezi kwa gatanu kubera ko igenekerezo rya mbere amakungu awuhimbariza washitse ku munsi w'akaruhuko ibirori nyamukuru byabereye ku mugwa mukuru w'intara ya Muyinga iri mu buraruko bw'u Burundi bihagarariwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye
igira hirya ariko mata n'inyegera ariko abanyabugongere ntabwo njya mbizera muri abanyamitwe
ngo jewe duhibuko
yego rata urumunya rusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo
ariko birasi muhumuruka mana
shofe wenda unashaka kuri uwacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye
emye kwetu ni bugo
ndiye
bugo
nukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi yapa shofe twigende kombo taxi yaje
taxi ikorera hafi y'umupaka ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye
kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayegezwaho na
la benevolence royale
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ejo kuwa mbere abayisilamu wo mu Rwanda bifatanyije n'abisi yose kwizihiza umunsi mukuru wa Eid al-Fitr. Imbaga yabo basengeye kuri stade ya Kigali I Nyamirambo bishimira ko bongeye gusengera hamwe nyuma y'imyaka ibiri ishize COVID yari yarabibabujije. Ni inkuru ya Sumta Kaboyi uri Kigali.
Umunsi mukuru wa Eid al-Fitr wongeye guhuriza hamwe abayisilamu benshi nyuma y'imyaka ibiri badahura kubera icyorezo cya COVID-19 mu bice bitandukanye by'umujyi wa Kigali. Imbaga y'abayisilamu yahuriye kuri stade ya Kigali Nyamirambo ahabereye isengesho ryayobowe na Mufti w'u Rwanda. Ni umunsi ukomeye ku bayisilamu bose kuko baba basoje ukwezi gutagatifu kwa Ramadhan. Uyu munsi ubaye mu gihe abanyarwanda benshi basa nk'abarimo kongera gushaka kuzahura ubukungu bwabo bwasubijwe inyuma na COVID-19 gusa bamwe bakaba bagaragaza ko batabashije kwizihiza uyu munsi neza kuko ibiciro biri ku masoko muri ibi bihe bishoborwa n'usanzwe afite amikoro. Aba ni bamwe mu bayisilamu bavuganye n'ijwi rya Amerika nabo mu mujyi wa Kigali.
Ntago byoroshye kandi ntibinasanzwe.
Iki gisibo cyarakomeye cyane, cyaradukomereye cyane ariko tufashijwemo n'ubuyobozi bw'abayisilamu mu Rwanda bwagiye bugera ku bakene hafi bugenda bubafasha. Iyo bitaba hatabaho gufashanya hari n'abantu batari gufunga batari kubasha bitewe no kuba baburi futari kandi noneho nta n'ubushobozi bafite.
Hari mu buryo bwo kuvuga ngo abayisilamu dufashanye, niba tubonye nk'ibiro bibiri wa muturanye turamuha ikiro natwe dusigarana ikindi.
Umuryango w'abayisilamu mu Rwanda uvuga ko ikibazo cy'ingaruka za COVID-19 ndetse n'ibiciro byazamutse ku masoko batabyirengagije, ariyo mpamvu bayifashishije imiryango inyuranye ndetse n'abayisilamu muri rusange kabasha gukusanya imfashanyo yagejejwe ku bakene. Sheikh Mbarushimana Suleiman ni umujyanama mufti w'u Rwanda.
Muri kino gisibo duhuje imibare baba babarirwa mu miryango ibarirwa mu 200,000. Ubwo ndimo turavuga ku bagiye babasha kubona ayo mafunguro yabafashije ku gihe cy'amafutari yegereza irayidi. Hanyuma none ariko abayisilamu nabo ubwabo ubu kuri uyu mugoroba batwaraye bamaze gushyikiriza imiryango 1,000 mu turere twose tw'u Rwanda. Icyo gifungo kibashije kugaragaramo ko kitanzemo ubwunganizi burusije ibihe byashize, cyane ko abantu babikoraga babikuza bwa tuvuye mu bihe bikomeye, ibya COVID, ibihe byatangiye gwenda, ibyatanzwe byose biragaragara neza ko bisaga za 330,000 bigana muri za 400,000.
Umuyobozi w'umuryango w'abayisilamu mu Rwanda Shesari Muhitimana yasabye abitabiriye isengesho kurangwa n'urukundo, impuhwe no kwita ku bakene. Mufti w'u Rwanda yasabye abayisilamu gukomeza kwirinda COVID-19 kugira ngo bazabashe kubona amahirwe yo guhurira mu isengesho rita.
Tumaze imyaka koko tudakora aya masengesho nk'aya mwabonye imbaga. Ubu rero ni igihe cyo gushimira Imana kuba ishoboye kuduha akagahenge kugira ngo rero bishobore gukomeza. Nuko abantu bagomba kwitwararika kuri ziriya ngamba. Ni umwanya rero wo kubibutsa yuko kwishima biremewe, ariko kandi gukomeza kubahiriza ingamba no kuzitwararikaho nabyo ni mu nshingano basabwa kuba bakwirekura cyane. Icyorezo cyo tubwirwa makuru hari ko kigihari, nubwo gisa nk'aho cyacumbagira, ariko kiramutse kibonye icyuho cyakongera kikazamuka.
Nyuma y'isengesho ryakozwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere, biba biteganijwe ko abayisilamu bahurira hamwe bagasangira amafunguro, bagahana impano kandi bakanishimana n'imiryango, inshuti, abavandimwe n'abaturanyi. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Asumta Kaboyi, urakoze. Ijwi rya Amerika, noneho tujye muri Tanzania. Abarundi batahuka ku bushake bwabo bava mu buhungiro mu nkambi za Nduta na Nyarugusu baragabanutse cyane mu gihe cy'amezi 5 ashize. Bava kuri 450 byibura bagera munsi ya 70 mu cyumweru. Umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Tanzania, James Jovin, yaduteguriye inkuru irambuye.
Ibitigiri bitangwa n'ishyirahamwe mpuzamakungu ry'impunzi n'abimukira muri uyu mwaka w'2022, abatashye ku bushake bwabo barenga gato 845, mu gihe hari hateganijwe kuzotaha abantu barenga gato 905 ku bushake bwabo. Mu mwaka ushize Leta ya Tanzania yatahukanye ku nguvu impunzi zishika 1,800, ivuga ko ata burenganzira bafise bwo kuba mu nkambi. Nyuma yaho batahuka ku bushake bakongera bakagaruka kubw'ikibazo cy'umutekano basanga kitarakemuka. Kuri uyu wa mbere mu nkambi ya Nduta habaye inama hagati y'impunzi n'abarongozi b'inkambi, aho bariko barababaza igituma badataha mu gihe hari benshi biyandikishije ariko ntibagiye mu gihangare kugira batahukane. Bamwe mu bavugiye muri iyo nama bavuga ko buri muntu afise ikibazo cyatumye ahunga kandi kitarakemuka. Bavuga ko hari n'abataha ku bushake ariko bakagaruka, ari nacyo gituma benshi batinya gutaha.
Ingorane zewe nagize kimbuto gutuma ntasubirayo vuba, nuko zewe nta muryango ufise yo rwose barawise, papa na mama barabise, abana banze batanu barabise, mu nyuma nanze baca barankorera ibyago, n'ubu mfise icuma ngaha mu kuguru kuko barankoreye ikibi kidakorerwa ababyeyi, n'ubu ndabyibutse nicyo gituma nshasaka.
Jewe ubugira gatanu tuguma duhunga dupfana intekera ku mutwe. Cyagiye kumbaza ni ku muryango wose nagiye kubona wapfuye, hariho kibasogokuru babe na mubanje bapfanye n'umuryango basigaza umwana w'ihumwe, tugenda uzovuga inkuru tudakweri uwo twapfaniye intekera ku mutwe. Abarundi
igituma tutisubira mu Burundi, turiko turareba abantu bari mu nzego z'igihugu cya leta bari mu Rwanda, bamwe bagiye batotezwa tukaba tubona yuko batarataha, na jewe nta ntege noronka zo gutaha. Nibahungura bo mu Rwanda nanje nzobona gutaha.
Nao biru komisiyo seta Tanzania ihimiriza impunzi gutaha. Kenshi impunzi zamazavuze ibibazo bituma batiyumvira gutaha. Ariko leta yo ikabona ko umutekano mu Burundi wagarutse. Naho buri muntu afite ikibazo gitandukanye n'uwundi cyatumye ahunga.
Unaona hapa mbele yako wakimbizi kutoka Burundi.
Aba ubona imbere yawe ni impunzi ziva mu Burundi.
Tumefanyia sana uhamasishaji.
Twarabahimirije cyane
wakurejea nyumbani.
Gusubira muhira.
Na walisha tuelewa.
Aradutahuye.
Na washukuru sana kwa mwitikio wenu.
Ndabashimiye cyane kugukwita bakamo kwanyu.
Endeleeni kujiandikisha kwa kasi.
Nimuwandaje mwiandikisha ku muvuduko munini.
Kusudi mrudi nyumbani mkajenge nchi yenu.
Kugira mushobore gusubira muhira iwanyu mubake igihugu cyanyu. Nico gituma cyesa abahaseri gushyiramo ingufu nyinshi igwize imiduga yo gukura abantu ngaha bajya mu Burundi.
Ndugu zangu msiye na wasiwasi nyumbani mtarudi mapema iwezekanavyo.
Kubwivyo bavukanye nimugira ikibazo muhira muzusubirayo hakiri kare.
Kuva umugambi wo gutahukana impunzi ku bushake bwazo utanguye mu mwaka w'ibihumbi 2017 abarenga ibihumbi ijana baramaze gutaha. Nkuko tubikesha ibitigiri dukura mu ishyirahamwe rya ONU gitawe impunzi ya seri muri bo hafi ibihumbi 12,300 barongeye guhunga nyuma yaho basanze icyo bahunze kitarakemuka. Mu bitigiri bya nyuma byatanzwe na seri mu kwezi kwa gatatu impunzi z'abarundi zisigaye mu gihugu cya Tanzania zirenga gato ibihumbi 145 kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania. James Jovini ku bw'Ijwi ry'Amerika.
Ijwi ry'Amerika, dusubire mu Burundi kandi turacyari mu rwego rw'ubutabera. Imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu n'abunganira mu mategeko muganga Christophe Sahabo barasaba ko afungurwa. Dr. Sahabo yayoboraga ibitaro byigenga Kira Hospital biri i Bujumbura mbere y'uko ategekwa kwegura amaze gufungwa. Umunyamakuru w'Ijwi ry'Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri i Kigali mu Rwanda yakurikiranye iyi nkuru.
Muganga Sahabo Christophe azwi cyane atwara ibitaro bya Karorero bikomeye mu byigenga Bujumbura Kira Hospital, ari naho asanzwe avura nk'umuhinga mu ndwara z'amaso akaba n'umwigisha muri za kaminuza. Ubu ari mu minwe y'igipolisi, yafatiwe mu biro iwe mu ntango z'uku kwezi kwa kane ari kumwe n'umufaransa Dr. Jean David Pilot atwara urwego nyobozi bw'ivyo bitaro. Bajanwe gufungirwa mu biro vy'iperereza i Bujumbura nk'uko abamuburanira bavyemeza. Bukeye bwaho uwo mufaransa yaciye arekugwa. Abamuburanira bavuga ko gushika ubu inyuma y'ukwezi atarigera amenyeshwa icaha yagirizwa ndetse ko amagara yiwe amukitse. Maître Ernest Ndikumana na Maître Emmanuel Akizimana baburanira Dr. Sahabo Christophe ntibashimye kuduhijwe yamara bahaje Ijwi rya Amerika urwandiko barungikiye umushikiriza manza kizigenza wa Republika bamwereka iyo nyangwa ry'amategeko riri muri iyo dosiye. Babona ko uwo baburanira bisa n'uko yanyurujwe akajanwa gufungirwa aho atazi kandi ataramenyeshwa ivyaha akurikiranywe ko. Batinya kubahwa mushikiriza manza wa Republika yabwirizwa kurenganurwa ahubwo agahabwa n'indishi y'akababaro. Bibutsa ko atamuntu arenze iminsi indwi canke bibaye ngombwa iminsi 14 afunzwe atarashikirizwa ubutungane. Bagatangazwa n'uko ukwezi kugiye guhera Dr. Sahabo afungiwe mu biro vy'iperereza. Bongera ko kuwo mugabo atawemerewe kumuraba aho afungiwe, yebo umuryango wiwe abamwunganira canke abandi bamwegereye harimo n'abaganga bitaho indwara ya asuma asanzwe afise. Bati niho nyangwa rikabije ry'amategeko ryerekana agashavu abamufashe bari bamufitiye. Basaba bashimitse kuwo baburanira yorekugwa akaburana yidegembya canke agashikirizwa ubutungane akabwirwa n'ivyaha yagirizwa ivyarivyo. Uko niko n'amashami yigenga akurikirana hagufi ya dosiye yabibwiye Ijwi ry'Amerika. Maître Gustave Niyonzima atwara urunani rw'amashingwa manza Kavib rukurikirana hagufi ubwo rubanza.
Ibyo byose bihonyanga ingingo ya 34 y'igitabo kigenga imanza z'ivyaha ingene zitohozwa n'ingene ziburanishwa code de procedure pénale. Yigeze abonana n'umuryango wiwe ngo angemurigwe nta mushingwa manza wiwe afunzwe uko twovyita kuba sequestré, afunze ivyo twokwita de façon vagabonde. Ni nk'uguhufata umuntu ukamwareva ugaca umutwara ukamufungira ahantu nko muhira, niko bimeze. Batinya iki kugira bamwerekane? Ahobwa ibintu byo muri kahise n'ibintu bidafashe. hari umugambi wo kumugirira nabi aba OPG bariko barabaza umuntu bisunga ibwirizwa shingiro bisunga amategeko mpuza makungu mu ntumbero y'ukubahiriza agateka kazi na muntu
bukeje Dr. Sahabo amaze gufatwa gafungwa abafisi imitayi muri ivyo bitaro vya Karorero baserukira leta bashize abone urwandiko rurimo amakosa bagirizwa umuyobozi mukuru wakira hospital murayo harimo ubunyonyezi bw'amatungo y'ibitaro gutwara nabi n'ayandi makosa bavuga ko yaragejeje hatemba ivyo bitaro ico bikoze nta gitigire c'amafaranga yoba yaranyurujwe kiboneka muri ubwo rwandiko aha niho amashami yigenga afatira akikeka ko Dr. Christophe Sahabo azira ubwoko bwiwe imvo za politike n'agashavu afitiwe n'ubutegetsi Dr. Sahabo Christophe amaze gufungwa yacategeye kwa gutanga imihoho mwikete yandikiye agaragaza ko atanze imihoho ku mvo ziwe bwite aha abanyamategeko berekana ko ivyo umuntu akora byose amaze gushikanwa mu biro by'iperereza byinshi bifatwa nk'ibidakurikije amategeko kuko akenshi abikora kugira ngo akizagatwe Maître Jean-Pierre Bigirimana nawe nyene wo mu mashirami yigenga arafite ico yongera ko
ubundi mu gihe yamaze kubogozwa mu mabanga yarajejwe nimba yarakoze amakosa namukozi yo kurikenwa mu jaye n'ivy'akazi atamusumirano narije yuko ingingo ya 42 ibwizwa shingiro ivuga yuko umuntu wese igihe atarakubita ntahe mu gahanga afatwa nk'umwere byari gushoboka yuko babimukurikirana ko yidegembya
amakuru ijwi rya Amerika rifise nuko uwo mugabo hari ibindi yasabwe gukora canke gusinya ari mu biro by'iperereza akanka ari navyo byo bavyatumye ateba mu gasho ku gwego rutungwa gatoke n'abaharaniye agateka kazi na muntu ko rukunze gukoregwamo ibyaha byihotegwa bifatiye ku kuboriza igufa ufunzwe ayandi makuru yo kwizera ijwi rya Amerika ryaronse nuko urwande rwa leta rushaka kugira imitahe myinshi muri ibyo bitaro ariko umuyobozi mukuru akaba yoba yarababereye intambamye ijwi ry'Amerika ryashatse kumenya ico ubushikiranganje bw'ubutungane n'amaparike rubivuga ko ryahamagaye umuvugizi w'ubwo bushikiranganje ico kimwe n'umuvugizi wa Sentare na inyuzwa Agnes Bangiricenge yamara ntibatwitavye umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika yabandikiye ubutumwa bugira buti twere twifuza ko mugira ico muvuze kwifungwa rya Dr. Sahabo Christophe yahora arongoye ibitaro kira hospital n'ibihe byaha akurikiranywe ko bihanishwa ibihe bihano ko hari abavuga ko yoba afunzwe bidakurikije amategeko mu bivuga kwiki bikunze mwugira ico mu bivuze ko murakoze yamara gushika igihe twaheza guteguriye inkuru nta watwitavye canke ngo yishure ubutumwa bwacu nuwo umujyango waduhaye ko ari umuvugizi wawo kuri iyo dossier niyitavye ngo hagire byinshi atubwira kukunge na magara ya Sahabo yoba yifashe ubu ivyo bitaro biramutswa Dr. Sylvain Pierre Nzeyimana atwara urwego rw'abaganga mu gihugu urwego nshingwa ntwaro na gore twagwa na ndagije Imana Charles yahoze atwara Sentare yubahiriza ibyizwa shingiro ari nawe yemereye umukuru w'igihugu nyakwigendera Peter Nkurunziza kwitoreza ikindi kiringo mu mwaka w'ibihumbi 2015 ikiringo cazanye indyane mu gihugu nk'uko abamugwanya babivuze Pierre Clavier ni inkuru Kigali kubwijwe rya Amerika
Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bageza ikiganiro bungabunga ubuzima ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi ni buri cyumweru saa 11 n'igice no kuwa kane saa 12 n'igice ku mugoroba kuri Flash TV mwakurikiye icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA turabaranditse
Chuti muduteza amatwi aha niho aya makuru ahumurije mbashimiye cyane ko mwahisemo gukurikira ijwi rya Amerika mbararikiye rero n'ikiganiro iwanyu mu ntara kiza gutambuka guhera saa 7 kandi namwe abanyamakuru aho muva mukagera mbifurije umunsi mwiza mwari kumwe na Thomas Kamirindi murakarama
Yanone ahuru kondu munu bichendera Ishari nzanga nonu bugome Bifiti nebe Uramberu unisunga
Nisikoye mu misi ya none.